Mira acá, mira acá. Amakuru, makuru makuru yaranze none.
Umuguru wa mwiza bakunzi bamakuru ya radio Inzamba agateka kawe turi ku munsi wa Mungu igenekerezo rya 13 Ntwarante umwaka w'2022 iri nisango ry'amakuru mu Kirundi yaranze inondwi dusozere shozi nkaze n'injangere ndabashikirize ndabahaye ikaze mwese. Ibitigano by'abantu batatu byaratowe muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke kuri uyu wa gatanu. Abanyagihugu babibonye bavuga ko abo bantu bari baboshwe, abacejwe intwaro bakaba bihutiye gutanga itegeko ryo kubahamba, ariko abanyagihugu bagasaba ko hoba amatohoza ku biziga bimaze iminsi myinshi bitogwa aho muri iyo komine ya Buganda. Murukurikirane rw'ihonyangwa ry'agateka ka kiremwa muntu, leta itegerezwa gushira imbere ubutungane ku bakora mabi y'agahomera bunwa itanguriye kubona yo nyene imaze kumenya. Ako kamo kari mu cegeranyo c'ishirahamwe rikurikiranira hafi agateka kazina muntu mu Burundi, Initiative des droits de l'homme mu Burundi mu Gifaransa. Karina Tersakian, umushakashatsi mw'iryo shirahamwe, aratanga uburorero bw'abahitanywe nayo mabi be n'abayakoze.
Le rapport met l'accent sur trois cas où les victimes sont décédées.
Ikicegeranyo kivuga hanini ku bantu batatu bapfuye inyuma yo kuberezwa igufa, hamwe n'uwundi umwe yabuzwe irengero gushika ubu akekwa kuba atakiriho. Sabo gusa kuko twarashoboye kumenya umwidondoro w'abantu barenga 55 baberejwe igufa mu mwaka w'2021, abandi barafungiwe mu bibanza bitazwi kandi mu gihe kinini. Benshi muri bo ni abanywanyi b'umugambwe Senel canke bakekwa gukorana n'imigwi igwana, ariko hariho ibimenyetso bimwe bimwe bitanga icizere. Aha akarorero ni Gandagugwa muri Kigarama ry'umunywanyi w'umugambwe Senel Augustin Matata yari yaborejwe igufa n'abakozi b'iperereza. Umukuru w'igihugu yaramenyesheje ko ico caha gikomeye kandi yuko uwabikoze yategerezwa guhanwa vy'akarorero. Uwakoze ico caha ni umukozi w'iperereza yitwa Gerard Ndayisenga, yahagaritswe uno munsi akaba afunzwe. Icegeranyo cacu kiragaruka ku mabi akomeye yagiye arakora kuva mu mwaka w'2017 co kimwe n'amabi yakozwe na Commissaire Moise Arakaza yagirizwa kubereza igufa abanyagihugu muri Kabezi mu ntara ya Bujumbura n'imbere yaho muri komine ya Mugamba mu ntara ya Bururi. Abo uko ari babiri basa n'abakuweko amaboko na leta. Nakajyo keza rero ku butegetsi kugira ubashengeze imbere y'ubutungane. Ku bijanye n'icaha cakozwe na Ndayisenga, uretse ibyo yakoreye Augustin Matata, akwiye gukurikiranwa no ku yandi mabi yagiye arakora mu mabanga yose yarajejwe mu iperereza. Icegeranyo kiravuga kandi amabi akogwa n'imbonerakure mu ntara zitandukanye z'igihugu. Ikindi ni uburenganzira bwo kwishira no kwizana. Aha twovuga ingingo ya sentare yo gufunga imyaka 5 umushingwamanza akaba yahoze aharanira agateka kazina muntu Tony Germain Nkina, inyuma yo gucirirwa urubanza rwa Ngondagonde. Dusaba cane cane ubumwe bwa Buraya nyuma yaho bukuriyeho ibihano vy'ubutunzi ko gusaba ushimitse u Burundi kubahiriza biboneka ibijanye n'agateka kazina muntu.
Sur des actions concrètes de la part du gouvernement burundais en matière des droits humains.
Imipaka hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'ibihugu bihana imbibe yasubiye gukora ukuri kwamye kuva ku munsi wa mbere igenekerezo ry'indwi ukwezi kwa gatatu inyuma y'imyaka hafi ibiri yarugawe. Uruja n'uruza rukaba rwasubiye kwibonekeza hagati y'u Rwanda n'ivyo bihugu, keretse u Burundi butarugurura imipaka hagati yabwo n'igihugu cy'u Rwanda. Inkuru tubaza Jean Marie Ndabashinze.
Ingingo y'igihugu cy'u Rwanda yo kugurura imipaka gihana n'ibindi bihugu yafashe urugenekerezo rya 4 ukwezi kwa gatatu ikabwirizwa gutangura gushyirwa mu ngiro kuri uyu wa mbere igenekerezo ry'indwi. Niko vyagenze kuko iyo mipaka yakora ukuri kwamye ku mipaka ico gihugu gihana na Uganda, Tanzania na Republika ya Demokrasi ya Congo. Ariko ku ruhande rw'u Burundi nta cahindutse kubera ico gihugu kitarugurura amayira aja mu gihugu c'u Rwanda. Kuri ico kibazo nyene umushikiranganji Albert Shingiro ajuri imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu yateguye kuri radio y'igihugu cy'u Burundi ko ataragera ko iyo ngingo ifatwa. Yavuze ko ico kibazo kiriko kirigwa n'inzego zibijejwe.
Ku ruhande rwacu umunsi twafashe ingingo yo kugurura tuzoyimamenyesha mugabo gushika ko y'amasaha iyo ngingo irafatwa. Mugabo uko mubizi turiko tugerageza kuvugana n'ico gihugu cy'u Rwanda kugira ngo igendanire yatosekaye kuva 2015 ishobore kunaguka igende neza. Kuko rero turakorana kugira turabe ko imigenderanire yose igenda neza tuzabiteye kure. Mugabo nababwira ko bitarahera burundu. Nivyahera rero mu minsi y'imbere tuzobibamenyesha. Hanyuma mu gihe igihugu cafashe ingingo yo kugurura imipaka naho nyine tuzobibamenyesha.
Mukamenya ko ingingo yo kugara imipaka igihugu cy'u Rwanda cari cayifashe kubera imvuzikiza ca COVID-19 igenekezo rya 2022 ukwezi kwa gatatu umwaka w'2020. Ariko n'imbere yaho imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda yari yatanguye gucumbagira kuva amagume yadutse mu Burundi mwaka w'2015.
Inzamba turabandanya n'amakuru yaranze inondwi. Amasezerano ya leta n'ishirahamwe BMM Gimba Nickel y'Imusongati yarahagaritswe ku itegeko ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ayo masezerano yari yisunze itegeko rigenga ubutare naho atahavuye yubahirizwa. Amakuru dukura mu batwara mu mwaka w'2014 igihe ayo masezerano yategwa ku mukono avuga ko yatomora neza uruhara rw'iyo sosiyete ariko nta ntambwe yigeze itegwa n'impande zibiri zegwa n'ayo masezerano. Inkuru dushikirizwa na Beni Akserakana.
Ibijanye n'amasezerano yo kwimba ubutare bwa Nikeli y'Imusongati byatanguye kuvugwa mu mwaka w'2014 mu gihe Petero Nkurunziza ariko yegera mu mpera z'ikiringo ciwe kigira kabiri. Isosiyete nshasha ariyo Burundi Musongati Mining niyo yahawe iryo soko kugira izocukura ubwo butare mu kiringo kingana n'imyaka 25. Bibaye ngombwa leta iyongera ikindi kiringo c'imyaka 10 nk'uko vyari mu masezerano yemezwa ico gihe n'umushikiranganje ajejwe umuyagankuba, ubutare n'agataka Komme Manirakiza. Mu kiganiro abamenyesha makuru muri Ruheshi wa mwaka yavuga ko leta ifitemo imitahe igera ku bice 15%, iryo shira hamwe naryo rikagira ibice 85%. Ayo masezerano yasaba uwayatsindiye isoko ko mu ntango azokwihutira ibikorwa byo gutanga umuzibukiro ku banyagihugu bakeneye kwimugwa kugira bave mu matongo ari mu bwo butare bugiye gucukugwa. Amakuru dukura muri bamwe mu banyagihugu bo mu Rutana avuga ko ico gikorwa bacumva ko kiri mu mugambi wa leta n'ubu atakirakogwa haraciye imyaka 8. Mu itegeko ry'umukuru w'igihugu riherutse guhagarika ayo masezerano ntibavuga imvozo bazatumye iyo ngingo ifatwa. Ico bikoze leta ya Evariste Ndayishimiye yari imaze kwerekana ibicishije ku mushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni ko atacizera igifitiye iryo shirahamwe Burundi Musongati Mining. Amakuru ava mu bategetsi batwara ico gihe ayo masezerano yategwa ku mukono avuga ko itegeko rigenga ubutare naho risa n'iritomoye ubwaryo ico gisata cyo kirangwamwo igiturire ku rugero rwo hejuru. Mu kiganiro Javier Rufyikiri yahaye ikinyamakuru Iwacu yishura kuri ico kibazo c'amasezerano ya leta n'ishiramwe BMM uwo yahoze ari cegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu yavuze ko naho ari we yaraje ruisata c'ubutunzi amasezerano yo yakoregwa mu biro vy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Iryo shirahamwe BMM ngo ryoba kandi ryarafasha mu kuronsa indege umukuru w'igihugu w'ico gihe imurerura mu ngendo yakora ibitari mu masezerano ryari ryagiranye na leta. Ibijanye n'aya masezerano uwo yahoze arongoye igisata c'ubutunzi muri leta ya Petero Nkurunziza yavuze ko amasezerano yari yisunze amategeko code minier mu Gifaransa ukutayubahiriza bigashobora gutuma imanza zisutama hagati ya leta y'u Burundi n'iyo sosiyete y'abanyamahanga iherutse kwakwa uruhusha rwo gucukurwa butare bwa Nikeli y'Imusongati mu ntara ya Rutana.
Ngo ntaheka ko ikibazo c'ihagarikwa ry'amasezerano ya leta n'ishirahamwe BMM bizoherera mu manza. Ivyo bisigurwa n'umuhinga yanonosoye amategeko agenga urudandazwa mpuzamakungu droit des affaires mu Gifaransa. Maître Yves Runyagu abivuga inyuma yaho umukuru w'igihugu afashe ingingo yo gufuta amasezerano ya leta be n'iryo shirahamwe ryahawe gucukura ubutare bwa Nikeli y'Imusongati. Maître Yves Runyagu avuga ko intandaro ari amakosa yakozwe n'ubutegetsi mu gutanga isoko habanje gutangwa ruswa leta ntiheze ngo yige neza abayihawe abaribo. Tumukurikira.
Umuntu ashobora kwibaza ko ibibazo hagati ya leta y'u Burundi n'iryo shirahamwe BMM bizoherera mu kuburana. Ukuburana ariko atari ukuja muri sentare nka kumwe tuzimenyereye ngaha iwacu i Burundi ariko kenshi muri aya masezerano y'urudandaza aba novuga arimo amashyirahamwe akomeye cyane ico bita multinational kenshi baje muco bita arbitrage niho batwara imanza za no kuvuga ngo no kugenda kuhurubanza abandi bantu atarabacamanza bico gihugu kugira ngo bige ico kibazo cyanyu baheze babacira urubanza n'ubu rero ndibaza ko ari kuri zogenda ariko amakenda yo ntiyobura kubera ko kenshi uravye kubera ko leta kuva icinjira mu masezerano usanga yinjiyemo novuga nti atanga uvuze kuyifise nk'uko abantu benshi bagiye bivuga murabona haragiye mu bintu byo bivugwa cyane by'ibiturire byinshi ugasanga habari bahagarariye leta baremeye ko uwo muntu ashaka kuza gushamo amafaranga abaha ibica nk'ibiriya bijya bavuze abishurirwa amatike y'indege umukuru w'igihugu w'ico gihe n'ibindi ibyo byose biratuma muri amasezerano usanga ari amasezerano kenshi adafasha leta aho rero niho umuntu yogirira amakenga ugasanga nk'ubu nk'ahantu hazocire gukora urubanza ugasanga ni nk'umu bihugu bya kure hariya muri za Singapore muri Malezi cyangwa muri za Hong Kong mu Bushinwa n'ahandi kubera ko bo bari abantu bafite inguvu muri amasezerano bagushize mu kintu kizokugora kwikuramo murumva byose n'amakenga ashoboka ariko twizere ko hashobora kuba ibindi byiza atari ibyo leta ndibuka neza ko igihe habi inama y'abashikiranganje biga kuri ico kibazo nyine kuri uwo mugambi wo guhagarika ayo masezerano leta yasavye ko hobaho iciyumviro c'abantu bize amategeko ico bita juridique iyo rero twizere ko yatanzwe kandi igatangwa koko n'abantu babishoboye babizi bafisemo ubumenyi gucyo leta ikabizoshobora kubyitwaramo neza nahatawereka kuvuga ko usanga kenshi ibibazo nk'ibi biza kubera amakosa yakozwe hakiri kare uno munsi ugasanga igihugu cyose nico kigiye guhura n'ibibazo naho tuvuga ko bazoburana nibyo ariko nyine mwumva ko ibibazo byo biyo bihari
iminsi 10 niyo yongewe abagendesha amapikipiki tuktuk n'amakinga kugira ibyo zuma bibe byavuye mu gisagara cha Bujumbura gushika ku igenekerezo rya 21 za kuno kwezi umushikiranganje Javendera ko buca yatanze ico kiringo kugira abo banyonga ivyo zuma babe bavyandikishije kuko ikizofatwa kitanditswe nyeneco azofatwa nk'umugizi wa nabi dukurikire umushikiranganje Javendera ko buca
nuko twabuze kwinyinga ni tekiniki kwabatekinisi badusavye yuko bakeneye imisi ine yo kugira registrema iya registrema izodufasha ibintu bikomeye cyane kandi mpamagarire abantu bose bafite ibyo byuma ko iya registrema bayitabira bagiye batwaye dokima zose umuntu azi ko yagurishije iki cyuma ataragira transfer kugira ngo ntikimugirire ingaruka mbi yihute agire transfere uwo muntu azoze kugira registrema kimwanditse ko ejo bakazana carte rose kona karte rose tuzobanza kuyiraba tuzoraba ku ifoto iriko n'izina ririko biwe na karanga muntu cyo muntu aje kugirisha registrema nico gituma dusaba yuko arojistrema nta gutuma mpamagarire rero abataragira transfer ko bihutira kugira transfer muri iyo minsi ine umunsi wa kane uzobe transfer zaheze kugira uwo muntu mucyaca bagize transfer agende yarogirise icyo cuma kiwe uwo kizofatwa kitari arojistre iyo zone kizoba kiko gikorera ko muri periferi tuzofata yuko icyo cuma gikore ibijanye n'ubugizi bwa nanjye kubera niyo minsi y'amatransfere yiyongereyemo indwi batangurira hera ku munsi wa mbere muri iyi zone yose twavuze nta gikoresho na kimwe kizosirikira muri iyo zone twavuze abatekinisi bari basabye ine mugabo jewe ntanze icumi
ni naho no duce dusozera no makuru yaranze inondwi dusozereye mwakoze kuba mwadukurikiye ndabasezeye ndabifuriza amahoro iwanyu mwese naho ubutaha
Amakuru makuru yaranze inondwi.